the chance. Take you to every party, 'cause I remember. Bakunze dusuzuruke ku radio y'America mwaramutse turizera ko muri amahora hiwanyu nije wone ri mwiza mugira muteramane muri no gahunda y'umuziki muramaze kumenyera ko kenshi duhora tubashikiriza indirimbo zifite icivugo zisangiye uyu munsi twahisemo kubumvisha indirimbo z'ikirundi zirayagiza umuvyeyi abantu turafite aho dukomoka ko nta numwe yabayeho atavyawe uko bisubira kugenda mu buzima ni kwinshi ariko abafise abavyeyi canke abataki bafise barazi akamaro k'umuvyeyi umwana gukunda umuvyeyi akabimwereka n'ibisanzwe iyo umuntu akuze hari aho agaruka akibuka ibyiza umuvyeyi yamugiriye urukundo umuvyeyi yamukunze umuntu akuze arasubiza amaso inyuma akibuka ko atabwiye kenshi umuvyeyi kwa mukunda naho rero benshi bacha bakorera naho rero benshi bacha bakoresha ingabirano yabo bakaririmba bakagaragaza urukundo bafitiye umuvyeyi mu ndirimbo muza kumva abahanzi bahayagiza umuvyeyi mama baribuka ibyiza urukundo biranga umuvyeyi barabwira umuvyeyi ko bamukunda reka mwumviririze kirasenya kuramba indirimbo y'ikirundi ihayagiza ikagaragaza urukundo ku muvyeyi indirimbo abarundi benshi bakunda kirasenya kuramba indirimbo ya kirayi murundi Jean Berkimansa Hakizimana irimwe amajambo y'ikirundi akomeye nserutse niyabira vyanka iwawe intege ziracika nkarengumba zico nabaye nkabona ko wananze kwihebura kirasenya kuramba kirasenya kuramba ni Jean Baptiste Hakizimana kwitaho umwana nibanga yaremewe umuvyeyi aca mu bigoye kugira kuve abana biwe bagere mu bigero mbega abo bana baragaruka bakabishima umurundi Steven Sogo waravyibuka arabishima azomuhoza ati uzohozwa wambikwe unezegwe wivuga amazina uzofatwa neza wishime wihaye umberi kimazi sinzokwigere ndakugimvi kandi na utandiye imvanda nzogukunda mama uyo ni Steven Sogo badusuzuruke kuririmba ni kimwe mu bikoresho byiza byo guserura icyumviro umurundi John Chris arahayagiza umubyeyi atereka nkuririmbe umubyeyi wanjaye n'imwe mu ndirimbo umubyeyi ya John Chris cyabandanya n'indirimbo z'ikirundi zihayagiza umubyeyi benshi bayita umwitwarariko wa kivyeyi canke muvyeyi n'indirimbo y'umugwi amabano batuyagira ingene umubyeyi yitwararika ibibondo vyiwe bikamutuma umutima wiwe awamisha ku bibondo umviriza ni orchestre amabano umugwi amabano twaririmbye gusa ihayagize umuvyeyi hariho iyindi ngo ubuvyeyi namananibza numutwaro toroshe nibanga rikomeye libangigwa ingata bayise amarira y'umuvyeyi n'ubu ni amabano Jukuri Amerika ikiganiro nidususuruke uyu munsi n'indirimbo z'ikirundi zihayagize umuvyeyi abakiri bato nabo nyene bararirimba bagahayagize umuvyeyi umurundi kazi Tetero Rohette we naho ariko arakura ati ndacagukeneye ubukurusha ukinyosa nakaririmbo gahimbaye cyane Tetero lo hati muna mwibuka. Ni wa mwigeme yatahuka ni higanwa Primusic mubihumbibili na chumi ni chenda. Yarana giye ni muri chumi wa mbele ba higanigwa ni higanwa RFI Prix Découverte mubihumbibili na milongibili na rimwe. Mama ni Tetero lo hati.
Muri vinde wangira usabi mana kunyingira nadabani kwa kesi mana ni kwa kubivuga meka na kumbi zerura mana ni kwa kuitahura mama kuja
ntangeka uyu ni Chanjo Amisi umwe mu bihangange b'umuziki w'u Burundi nawe nyene yararirimbiye umubyeyi mu buhamya bukomeye ku mubyeyi yamwibarutse bakunzi badususuruke uyu munsi nitwe turirimbo duhayagize umubyeyi nababwiye ko abakiri bato nabo nyine baririmba bagahayagize umubyeyi iyo ni shasha yasohotse muri uku kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ukwezi kwahariwe abakenyezi Yoya Jamal ati mama
matungo na makana matungo sabu chanye pesa chachofyo salimara kupinye maimana hasa wewe mama mama kwa nini zara umbingi nyota mama
Arimati mugiye wandutiye byose bese bazingo musone Evariste no Murundi musone Evariste yari yinjye ndirimbo nka narinzi sangwe kiyago iyuba warubizi n'izindi mu Rwanda yavukiye aho bitikibuye mu gihugu cy'u Rwanda mu 1948 mu nyuma musone Evariste ahungira mu Burundi mu 1973 n'icyo gituma rero benshi bibaza kwa Burundi Imana yakumpaye nzoyishimira gute niriwe nakubonye umutima wanje ntuba munda ayo namwe mu majambo y'indirimbo ndagukunda mawe ya Emmanuel Sindayigaya iyo ndirimbo yarasubiwemo n'umugwi Peace and Love wa Vishu Love ndagukunda mawe ni ya Evariste Sindayigaya Reka dusoze navuze ngo indirimbo z'ikirundi gusa reka da n'ikinyarwanda turacumva byumva uhore araririmbira umubyeyi amusaba imbabazi ku makosa y'ubwana yakorera nyina aheraheza atanga impanuro ku mubyeyi wese akwiye amashimwe akambi ku ikamba n'uwavutse wese uwamuhemukiye agasaba imbabazi uwo ni byumva uhore nukule majambo meza yumi ya Gwanda Jean Baptiste Bwimvuhore kurangiri jeko usuke yumi mwusi nangeka ayo majambo ya bahanzi bahaya gizu mwzei mwoyi tiza munga haya gizu mwzei ahwe bari hose mwakoze kugumana nato itukuzi Amerika na mirimi ya mifuriche kurira nikwa na kwa 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 kw